VOA. Ijwi rya Amerika. Ikiganiro muri sanga. Uyu munsi ni ikibazo cy'ubumuga. Nagira ngo ariko tubaze twumvikane, ntabwo abantu bafite icyo kibazo bitwa ibimuga. Umuntu ugendana n'ubumuga si ikimuga. Ibyo ngibyo muri iki kiganiro muze kubyitondera, ni imvugo ipfobya abantu. Ntabwo rero tuza kuvuga ikimuga, ntabwo tuza kuvuga ibimuga, ni abantu bagendana ubumuga. Uyu munsi rero turarebera hamwe ikibazo cy'abakenyezi bagendana n'ubumuga mu Burundi. Ese babayeho bate? Ese twebwe ubusanzwe tudafite icyo kibazo tubana nabo gute mu buzima bwa buri munsi? Leta ibafasha iki? Umushyitsi mukuru ni Madame Nduwimana Anne-Marie, ayobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa Revoyante ryo mu Burundi. Ntabatindiye rero naragira ngo mubazanire. Madame Anne-Marie, muraho, murakomeye?
Ego, turaho cyane, turakomeye cyane.
Mumeze mute aho ngaho uyu munsi?
Twebwe aho i Burundi turaho buke buke, mbona n'akavura kariko karatonyanga buke buke.
Uwo ni umugisha w'Imana.
Ego, me amen.
Haleluya. None se Nduwimana Anne-Marie, mu magambo make wakwibwira bumva ijwi rya Amerika?
Ego, jewe nitwa Nduwimana Anne-Marie, nkaba sanswe ndongo ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga Revoyante, rikorera mu gisagara cya Bujumbura muri zone Bwiza muri karitsiye ya Jabe, kandi nkaba sanswe ndi mu mugwi w'igihugu ujejwe guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga.
None se muri makeya, iri shyirahamwe ryanyu Revoyante rifite nk'abanyamuryango bangahe?
Ishyirahamwe ryacu Revoyante rifise abanywanyi bashika kuri 50. Muri abo harimwo abakenyezi bagendana ubumuga ndetse n'abake batabugendana, harimwo mbere n'abahungu bagendana ubumuga.
Abahungu gusa, ntabwo ari abagabo bubatse?
Oya, abo twabatoye ari abahungu, ariko muri bo harimo babiri bamaze kubaka, abandi baracara abajeni, baracara abasore.
None se kubera iki mwahisemo abasore gusa abagabo ntimubahitemo?
Igihe twari tugitanguza ishyirahamwe ryacu, haraje abahungu bagendana ubumuga baradusaba kwifatanya natwe, kandi kubera ko twabona ikibazo cy'ubumuga cyangwa ikumirwa rigirirwa abagendana ubumuga ari icy'abahungu n'abakobwa, ari icy'abagore n'abagabo, twahisemo kubakira kuko nabo twabona ko bari mu bibazo by'ikumirwa rigirirwa abagendana ubumuga.
None se ubwo ngubwo abo ngabo bamaze kubaka baguma mu muryango, baguma mu ishyirahamwe cyangwa barisohokamo?
Oya, abo byashyitse bamaze kubaka bagumye mu ishyirahamwe ryacu. Kubera ko dusangira ivyiyumviro vyo guharanira agateka k'abagendana ubumuga.
Hanyuma muri rusange mu gihugu hose mugereranije ho haba hari abantu bagendana ubumuga aho ngaho mu Burundi ryari? Kubera ko mutubwiye ko muri no mu nzego zibarebera bose mu rwego rw'igihugu.
Icyo noshobora kuvuga ubu ngaha turiko turavugana, ntabwo nomenya igisigiri cy'abantu bagendana ubumuga, kuko nubwo higeze kuba rusasuma mu mwaka w'2008.
Ni kera.
Ubwo rusasuma ntabwo rwakozwe mu ntara zose uko twabyumvise. Ku buryo rero ntashobora kuvuga ngo igisigiri cy'abagendana ubumuga kingana uko. Ariko icyo novuga nuko mu ntara zose z'igihugu hamaze kuvuka amashyirahamwe y'abagendana ubumuga.
Mu ntara zose?
Egome.
Noneho mbere yuko duhamagara abantu ngo nabo muganire, abanyagihugu ngo muganire, nagira ngo nkwibarize muri makeya, icyo twita ubumuga ni iki?
Icyo twita ubumuga ni mu gihe umuntu aba afise igice kimwe cy'umubiri wiwe kiba kidakora neza nk'uko byategerezwa. Muri icyo gihe bikamutuma hari ikintu adashobora gukora neza nk'uko yabyifuza. Ego.
Ni ukuvuga nk'umuntu ufite ijisho rimwe, umuntu ufite akaguru kamwe cyangwa se yombi yamugaye mbese ingero ni nk'iyo nk'izo
ego cyane iyo umuntu ariko ntibigaruka ngo bisobanuke ko abantu baca bamwitirira ico gihimba kigwaye nkuko muri kahise twabibona umuntu yabafise ijisho rihumye bakaca bamwita nyampumyi yabafise ubumuga bw'amaguru afite ubugari ugasanga bace bamwita izina bugari rikaba riryo zina ryiwe mbere rijya kubikaratasi ndangamuntu ibyo ni ibintu byagiye muri kahise tutifuza ko ababyeyi mu myaka iri imbere bo kwibaruka umwana agendana ubumuga batohita bamwita izina rijanye n'igihimba ciwe cavutse kidashobora gukora neza.
Madame Nduwimana Anne Marie ayobora ishyirahamwe Les Vaillantes ry'abakenyezi bagendana ubumuga mu gisagara cya Bujumbura. Hari abantu rero batangiye kwifuza kuganira nawe. Uwa mbere dufite ni Benjamin. Benjamin, wiriwe? Urakomeye?
Ego ndaho ndashimye.
Nuko rero Madame Nduwimana Anne Marie aguteza amatwi.
Yego. Nagira hari cyo nagira mbanze mbwire abo banywanye ba bicu cy' America. Hari ikintu bakubesha kugira ngo bavuge mu ntagenda ubumuga. Bakamira nk'abantu cyoza.
Eh.
Utigute. Ubunye nare kunuze ku rubuga rwanze kwa Facebook. Kwanyu nasanze ko umuntu yanditse yuko ngo yanditse ngo turwo ngo turi ibimuga.
Eh.
Nagenda musigurire ibimuga n'umuntu agendana ubumuga. Urya ikimuga ni kimuga cy'inkono batereka munsi y'urusenge cyangwa ahantu mu gafuruka cy'inzu
cyangwa se hariya ku gasozi kidafite icyo kimaze.
Kidafite icyo kimaze ni ukuvuga kirya kintu kirya kimuga uragishyira ahantu ukagishyiramo amazi cyangwa ibiharage ugaca ubigeye mu mirimo yawe ya minsi yose hamugari tukagisangira hahandi kirya nicyo kimuga. Ariko twebwe tugendana ubumuga ni ukuvuga dufise ukuguru cyangwa ukuboko kuba kudakora ku gihimba kimwe.
Nawe ufite ubumuga kuri wowe ku giti cyawe?
Bo musanze jewe naramugaye ufite agakinga agapusipusi ngendera amaguru ntakora ngendera mu gapusipusi kuvuga n'amaguru atakora sinca nitwa ngo ndikimbwa kubera sindi wa wundi yicara hanye nane bakamusangiraho ndatemera nk'agapusipusi nkagenda nshyiye nshaka. Umva yena girangire uyo muntu yanditse ngo ibimuga azohindire kubera aho kadutse cyangwa ari bari karutuka.
Uramfashije kubera ko tugitangira iki kiganiro nicyo nasabye abantu bari bukizemo umuntu ugendana ubumuga ntabwo ari ikimuga. Nuko rero nyine nanjye nari nabisomye kuri Facebook ntabwo nemeranwa nabo abavuga gutyo n'ugupfobya abantu n'ukubasubiza mbese n'ukubatuka. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benjamin, urakoze.
Salamu urakoze namwe.
Nuko Madame Anne Marie, ubwo se hari akantu mushobora kuvuga kuri ibi bintu Benjamin amaze kuvuga?
Ego cyane. Kuba Benjamin ashoboye kugira icyo ashikirije kubyo yashoboye gusoma. Ni byiza cyane. Ibyo rero biragaruka bikaba muri kahise. Baguma babona ko umuntu agendana ubumuga umengo n'umuntu wo gutereka hariya mu kigo bakamugabuririraho ndetse rimwe na rimwe ukamengo bamufuye agasoni bomuhagahuza kifukira hariya bakaca babona ku mengo ntacamaze niyo mpamvu bagaruka bakavuga ngo ni kimuga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. N'uwa kabiri rero ushaka kuvugana na Madame Nduwimana Anne Marie. Madame Anne Marie ayobora Les Vaillantes, ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga mu gisagara cya Bujumbura. Prudence, wiriwe neza?
Ego, niriwe se, ndashima Uwiteka.
Prudence, we, uri hehe?
I Bujumbura, mu gisagara.
Yee, Madame Nduwimana Anne Marie rero, ese uramuzi?
Ndamwumvise, uko muriko muramuvuga namwe.
Ntabwo uramubona?
Oya, sindamubona ariko numvise icyumviro ciwe kiranezeza cyane nkifuza no kumubona.
Yego, hita rero nyine umuganiriza ibyo ushaka.
Yego, ndashima cyane cyo cyumviro yagize cyo tukubwira ugoro nani ko babagendana ubumuga. Cyane cyane babakenyezi mugabo ubumuga si kuvuga ku bakenyezi gusa. Ariko ni kuri bose. Ndatutse nkuye kuko umuntu aba ari karagenda nko ngaha mu gisagara cya Bujumbura ari kararaba. Ari hafi yacu. ari hafi y'igisagara
eh
hari abantu benshi bagendana ubumuga na cyane cyane munsi y'isoko ya kera y'igisagara cya Bujumbura yahiye
mhm
hari abantu benshi bagendana ubumuga ariko nkabona yuko abo bantu ari bo bari bakwiye kwitabwaho cyane cyo kimwe n'abandi usanga baba mu mihingo itandukanye.
Prudence, abo bantu baba bakora iki aho ngaho munsi y'ahahoze iryo soko?
Usanga bicayeho bagasega, urumva bicayeho nyine umuntu afite umutima w'ikigongwe akabaha amahera.
Ugasaba rero ubwo urasaba Madame Nduwimana Mariko ishyirahamwe ryabo ryabitaho nabo?
Nagomba mbaze uwo Madame Nduwimana nyine ikintu niyo politike nyamukuru afite abo bantu na cyane cyane kuko ubumuga buratandukanye. Abo bantu bashobora kuba atakintu na kimwe bashoboye kwifasha ariko hariho umuntu ashobora kuba yashobora kwifasha ikintu ariko abo bantu baje imbere bashoboye kuba atakintu na kimwe bifasha.
Prudence, urakoze.
Oya, ndafite ikindi kibazo kimwe.
Ye, gira wanzura.
Ndabona cyane cyane nko muri politike y'igihugu cyangwa mu gihugu hariho abantu kesi bamugarira ku buzi ku ruganda cyangwa kuki bakisanga baragiye ruguru cyangwa bagiye mu mihingo itandukanye yabo ntasanze babayeho nabi kandi bamugariye ku buzi nakaho kamuyotera leta kugira abo bantu ibafashe nka nkama ibashyire mu ntoki ku buryo abo bantu badashobora kugira ubuzima bubi kandi bariko bakorera igihugu.
Yee, urakoze cyane Anne Marie.
Sabwe
nguwo rero nyine Prudence, ibibazo yakubajije ati mwakorera icyo abantu bafite ubumuga bahora aho ngaho hahoze isoko rya kera rya Bujumbura cya kabiri mwatera kaheka mu leta ku bantu bamugarira ku kazi.
Arakoze cyane uyo mutumire ashimye kumbaza ico kibazo. Ariko ico nashaka kuvuga kuri barya abantu bafite ubumuga usanga bari munsi yahahoze isoko ya kera ndetse bariko barashega. Kijya kibazo cyabajya ubwa mbere na mbere amakosa arakogwa n'ababyeyi babo cyangwa imiryango yabo ibereka ko ataco bashoboye bagashima kuja kubicarika harya ngo abantu baze barabaha amafaranga 10-10. Muri ico gihe rero yewe rimwe na rimwe iyo mpora ndahaca duhora tuganira nabo bamwe bamwe nkababaza ko batoza mu ishirahamwe kubera mba mbona ko hari ibyo bashoboye gukora. Kandi muri barya bose bari harya munsi y'isoko nta numwe agiye hamwe n'abandi yo buri kintu akora. Muri ico gihe rero turasaba ko hamwe boshobora kuza tukifatanya nabo mu mashirahamwe, nta muntu numwe yoshobora kubura ikintu akora ngo ashobore kubaho. Kuko n'abafite ubumuga bwo kutabona turazi ko hari ibikorwa bashoboye, abafite ubumuga bwo kutumva turazi ko hari ibikorwa bashoboye, ndetse n'abagiye bafite ubumuga bugoye cyane usanga bicaye ahantu amaguru yarikunje cyangwa amaboko yarikunje hamwe babafashe mu mugongo bakaja hamwe n'abandi barafise ibyo bashobora gukora. Ikibazo kigira kabiri yavuze kubamugariye kumbure ku bikorwa by'igihugu. Abo nabo nyene turazi ko bahari kandi benshi turahurira mu runari rw'amashyirahamwe ndetse no mu bintu bijanywe n'inkino.
Yego.
Nivyo birababaje kubona umuntu yarakoreye igihugu canke yari ku kazi kanaka akagira isanganya hanyuma agahura n'ingorane y'ubumuga akaca yibagirwa. Ivyo biracika intege cyane. Muri ico gihe rero turasaba ko leta yogira icikoze kugira ngo abo bantu baba baramugariye ku kazi cyane cyane mbere no kugwanira igihugu kugira ngo bashobore kwitabwaho kubera bariko bakorera igihugu bariko bitangira igihugu. Ariko rero nkaca ngaruka ngatera kamo abo babaciye baduga mu misozi bakaca banyegerayo bakihebura nabo no batera kamo ko bova mu kinyegero bakegera amashyirahamwe bakegera abajejwe intwaro hanyuma gucyo bagashikanijwe kure twese hamwe tukumva aho bari tugashobora kubafasha kuja mu mashyirahamwe kugira ngo dushobore guharanira agateka kabo.
Ako kamo se ntitukagatera n'abantu b'imiryango yabo kuko hari igihe umuntu amugara bimugwiririye nk'abo ngabo bamugariye ku kazi noneho bigahita agahita yiheba agacika intege akumva ubuzima burarangiye nk'uko mu muto ya kamure ngo nave mu kinyegero ntabwo mwabwira n'imiryango yabo ikabafasha ikajya igenda ikabavugira igihe bihe byo gutyo.
Ego cyane imiryango yabo niyo yabwirizwa gufata ingendo ya mbere mu gushigikira abo bantu. Kubera bakifite ubuzima bukwiye baragiye gukora bakazana uburyo kumbura amafaranga yo gutunga umuryango. Mu gihe rero yagiye agahura n'ingorana agahura n'ubwo bumuga, umuryango ubwirizwa kumushigikira ukamufata mu mugongo ukamwereka ko ubuzima bubandanya ndetse ukanamufasha kwivuza, kuko turazi ko abagendana ubumuga bagira ingorane nyinshi cyane zo kwivuza mu kuronka bya bikoresho bibufasha kwiyunguruza. Tuzi ko bikunda gutera ingorane bigatuma benshi babura uburyo bw'ingene bashobora kuja kubiguraho bigugwa, kandi imiryango myinshi twarabonye yuko kenshi badashobora gutahura ingene bijya byuma byo kwiyunguruza bigugwa. Bumva umengo ntibumva umengo, ntibabona aho bobitora, bakabona mbere umengo ni ikibazo cy'ubushikiranganje bujejwe imibano bwo bwirijwe kubitanga, cyangwa urundi ruhande naho bakabona ko umengo ni handicap internationale yari ibwiriza gutanga ivyo bikoresho.
Ese Anne Marie, dufatiye aho ngaho nk'abo bantu baba mu kinyegero, ko ibarura recensement ya nyuma yabaye mu 2008 ku bantu bagendana ubumuga ubigiye n'ikigeze nanone cyo gushaka uburyo haba indi recensement imyaka 7 ni myinshi.
Nabivuze mu ntango ko recensement yabaye mu 2008 ntabwo yakozwe mu gihugu cyose. Icyo gituma twebwe ahacu nk'abagendana ubumuga twama turi ko turasaba ko hokogwa recensement kugira ngo hamenyekane ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga, kandi tukifuza ko ubwo rusasuma hamwe gukogwa mu mugwi wabo rukora hoba harimwo abagendana ubumuga, kuko nubwo rusasuma rwabaye mu 2008 haribonekejemwo hamwe hamwe aho bagenda bandika abantu badafite ubumuga. Kumbure kubera ko abari ko barabikora babonamwo kumbure izindi nyungu biyumvira ko bashobora kubironkamo.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga turimo turaganira na Madame Nduwimana Anne Marie uyobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga ryitwa Revayante ryo mu gisagara cya Bujumbura. Kuri telefone dufite Stone. Stone, wiriwe? Urakomeye?
Ndakomeye.
Uri hese Stone we?
Ndi Bujumbura.
Stone, ubundi ni ryo zina ryawe se?
Iyo nizo bantazira.
Noneho rero uvuga izina ryawe nyakuri.
Nitwa Ndiyo.
Ndiyo. Madamu Nduwimana Anne Marie rero guteza amatwi.
Kamirindi.
Yego.
Ndi wa kwanza ndakurate.
Eh.
Hanyuma ndate n'Ijwi rya Amerika.
Nuko nuko urakoze, ariko hita ujya ku ngingo.
Kamirindi, ndagukunda cyane.
Ye, urakoze, ariko
ntabwo ari cyo Amerika ndarikunda.
Ye, ariko ntabwo ari cyo uyo ntabwo ari cyo muri kuganira uri kugana na Anne Marie Nduwimana. Ye.
Ubwa mbere no umuntu wose murongo.
Eh. Hari ikibazo ufite kuri uyu mudamu uyobora ishyirahamwe Revayante?
Nataka mbaze Anne Marie.
Yego.
Kubera jyewe ngendana ubumuga bw'amaso.
Eh.
Ndi umwe bita mu Cyongereza short sight. Urumva jyewe narivujije amaso.
Yego.
Hano nyene Bujumbura urumva byaranse, ubu simbona neza, sinzi yuko Anne Marie hari ikintu yomfasha.
Yego. Nahita gusubiza rero.
Nashaka ndamwibarize.
Yego.
Kono muronga hanyuma nkamwitura nkamubira ibibazo mfite. Kanyine bomfasha.
Yendiyo, urakoze, arahita gusubiza rwose.
Yego, murakoze.
Anne Marie.
Sabwe.
Uyu rero Ndiyo agendana ubumuga bw'amaso, ati mwafashe iki?
Uyo muntu agendana ubumuga bw'amaso, ubwa mbere nashaka mbanze ndamuramutse kandi ndamuremeshe ndamubwire ngo ntiyihebure. Hanyuma ubwa kabiri nagira ndamubaze, mbega yoba yaramaze kuja mu ishyirahamwe iryo baririmo abandi bantu bafite ubumuga nk'ubwo bwo kutabona, ko nzi ko ngaha mu gisagara cya Bujumbura hoba hariyo ishyirahamwe rikorera hariya mu Ruziba.
Hamurangire neza.
Hamwe yoba ataraja mu ishyirahamwe,
nomugira
inama yo kuja hamwe n'abandi.
Yego.
Kugira ngo ashobore ubwa mbere kubona ko atari wenyine, hanyuma ubundi ashobore kugira icyo ashobora gukora kugira ngo ubuzima bwe bushobore kubandanya, kuko agumye ari wenyine abwiriza kwihebura kandi arabona umengo ubuzima burahagaze. Ariko ashoboye kuja hamwe n'abandi barafise ibyo basanzwe bakora kugira ngo bashobore kwiteza imbere ndetse bashobore no kubandanya baharanira agateka kabo.
Yego.
Ibisigaye bijanye no kwivuza nabyo amaze gushikira mu ishyirahamwe naho nyene nibaza ko ashobora gusaba mu bushikirankanje bwo gushigikirana bagafasha kugira ngo barabe ingene ashobora kwivuza. Ariko mutahure ko hariho ni indwara umuntu ashobora kuvura ntishobore gukira burundu.
Hanyuma ariko rero uyu Tone ariko ubundi witwa Ndiyo arifuza kukubona mukiganirira, hanyuma ubwo ngubwo ndibwira ko wanamuyobora neza ukamugira inama aho yakuri iryo shyirahamwe, wamuha uburyo bwo kuzahura nawe?
Ego sinzi ko namuha nimero ya telefone akazondondera nkamwereka iryo shyirahamwe aho risanzwe rikorera.
Wayimuha?
Telefone yanjye ni 79.
Ndibwira ko arimo yandika kandi.
99.
Yego.
Amajana 79, 97. Yego.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho dukomereze kuri Jado. Jado, wiriwe?
Wiriwe neza.
Urakomeye?
Turashima.
Witwa neza Jado?
Nitwa Byimana Jado.
Yee. Nuko terera rero madamu Nduwimana, nimara guteza amatwi.
Nduwimana nagira kumushimira cyane kubera iki gikorwa yabatanguje, ni cyiza cyane cyo gufasha abantu bameze gutyo bo kuguma bihaba. Kandi turamusaba nawe agumye agerageze gushakisha aho bari hose bagire kwishyira hamwe, nibwo bazagera ku kintu kizima nabo bwo kujya bicara ngo bihebe, kuko yari umuntu umwe nta kintu yakugize, ariko urumva iyo bagize n'ishyirahamwe tubagirira akamaro burundu n'icyo nagira.
Ese Jado ufite akazi?
Ndagafite.
None se nk'ubwo ngubwo nk'iryo shyirahamwe hari inkunga ushobora kwibwiriza ukaritwerera mu kinyarwanda babyita gutwerera, mbese ugatanga nk'igihumbi mu ishyirahamwe?
Byari byashoboka nuko ngendi kure yaho, ariko
hari uburyo bwo kohereza amafaranga kuri iki gihe bworoshye.
Icyo gihe yavuga inzira umuntu yabinyuzemo umuntu akaba yabafasha.
Impamvu mbikubajije ni uko uvuga ngo bakora uko bashoboye kose, kandi ndibwira yuko bakeneye inkunga. Noneho rero kuki se nimba ubibashishikarije ngo ndibakore uko bashoboye kose, wowe utatera inkunga gatoya nubwo watanga igihumbi gusa, byaba ari byiza? Uzabikora?
Byiza cyane rwose, nanjye nzabikora. Umubyeyi agira tumenyeshe aho twanyuze inkunga, aduhe adresi yuzuye.
Jado, nawe wamuha telefone yawe?
Nayimuha, reka ndaza kuyi.
Oya, yimubwire.
Ndayimuha nta kibazo.
Urayimwihera?
Ndayimuha. Arongera amenyeshe iriya ye yari yakubwiye y'Ibujumbura.
Ni 79. Ufite agapapuro ngo uyandike?
79.
91?
91.
Yego. 763.
763.
79, 971, 763.
Ok, murakoze. Ndagerageza kumuvugisha nyuma nzagira icyo nange ntanga.
Urakarama rwose kandi ukomeze ugira amahirwe y'Imana.
Ok, murakoze namwe.
Yee. Anne Marie, Jado rero wamwumvise icyo avuga ngo nimukore iyo bwabaga?
Ego cyane namwumvise. Natwe ubwacu turafise icyifuzo yuko huboneka igitigiri cy'abantu bagendana ubumuga. Ariko kenshi turakunda gusaba ko abajejwe intwaro kuva ku rwego rw'umutumba ndetse cyangwa rwa karitsiye aribo babwiriza kuba aba mbere ngo dufasha gutunganya, kwegeranya ibyo bitigiri by'abantu bagendana ubumuga mu gihugu.
Ubwo muzakorana gute se n'abo bashinzwe intwaro mu nzego zose?
Cyo nkuko nababwiye yuko ndi mu mugwi w'igihugu ujejwe guharanira amateka n'amategeko y'abagendana ubumuga.
Yego.
Iyo turiko turagenda tubasanga ku biro by'amakomine, ku biro by'intara. Duhora tubasaba ko bo kwitaho abagendana ubumuga, ndetse tukanabasaba ko boshobora gukora ibishoboka byose kugira bamenye ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga. Ego hamwe hamwe bahora babitubwira ko bari bubikore canke ko bashobora kubikora.
Mhm.
Ariko harahandi batubwira yuko ibigoye gukora kubera umengo babona ko bisaba uburyo bwinshi cyane.
Mhm.
Ariko harahantu duherutse kugenda mu ntara ya Cibitoki.
Yego.
Hari umuntu agendana ubumuga asanzwe hakorera yashoboye kutubwira ko hari komine ya Bukinanyana yashoboye gutora ibitigiri by'abantu bagendana ubumuga bishika ku 316.
Aha. Bose binzego zose abagabo abagore abana.
Yego cyane. Abantu bafite ubumuga butandukanye barimo abana, abagore, abagabo ndetse n'abasaza. Bafite ubumuga butandukanye. Murumva rero nk'uyo muntu agendana ubumuga ashoboye kwitanga agakoresha ubwo rusasuma nk'uyo yari yatanze akarorero twasabye abajejwe intwaro muri iyo komine ndetse no mu ntara ko nabo bofasha kugira ngo icyo gikorwa kibandanye ibitigiri by'abagendana ubumuga muri iyo ntara biboneke.
Uyu nguyu wo muri komine Bukinanyana se ari mu ntwaro agendana n'umuntu ku giti
ntabwo ari mu ntwaro n'umuntu agendana ubumuga arongoye ishyirahamwe rikorera muri komine Mabayi. Ego
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi cy'Ikinyarwanda. Ubwo kandi Anne Marie wumvise ikiganiro nagiranye na Jado by'umwihariko by'uko ngo ashobora kwitanga, ubwo kandi nasaba n'abandi bose kugira inkunga batanga, niko se Anne Marie muri ibyo byose ku imirimo mukora mwebwe kugira ngo ishyirahamwe ryanyu ribeho rikomeze kwita ku nshingano, namwe ubwanyu ku giti cyanyu mubayeho mute, amafaranga muyakura hehe, murayabona hagije?
Twebwe mu ishyirahamwe ryacu tumaze kuja hamwe twaratanguje kuraba udukorwa twokora two kwiteza imbere kugira ngo abakenyezi bagendana ubumuga bashobore kuva muri ya ngeso mbi y'ugusiga. Nyuma yaho twagiye turakora imigambi mito mito, hanyuma tugashyikirwa na leta ibishishije mu busikiranganji bw'agateka ka Kinamuntu. Ahasigaye nanjye vugitanje nanjye ndafise udukorwa duto duto nkora kugira ngo shobore kwibeshaho n'imiryango. Ahasigaye ubuzima tubayemwo uretse iryo kumigwa kumbure twabayemo, asigaye tubayeho cyo kimwe n'abandi barundi uretse za ngorane z'ubumuga zidutandukanya n'abandi,
ariko mukirwanaho mukabaho pe.
Turagerageza rwose tukigwanako kuko turamaze kumenya ko atakuzera inze kandi dufise ibyo dushobora gukora. Ni nacyo gituma no mu ishyirahamwe ryacu duhimiriza abanywanyi bacu ngo bashobore kugerageza gukora utuntu dutandukanye bashobora kuronkamwo amafaranga yobatuma babaho nubwo bobaho bikenye, ariko ntibaje mwibarabara gusega kubera gusega ntabwo bihesha icyubahiro umuntu.
Niko San Marie, nkubwo ngubwo bene utwo turimo wagira inama abandi nkubwo ngubwo bateze amatwi ijwi rya Amerika ariko bataragira ayo mahirwe yo gutangira utwo bikorera, waba ingero z'uturimo bashobora kwikorera?
Ego cyane, iyo dusaba ngo bave mu gifuri baje habona baje mu mashirahamwe hariho inyigisho bahora baronka zijyanye n'imyuga itandukanye, hari nko kubagira, hari nko kubaza, hari nko gukora imikate, hari nko gukora ibijyanye n'ifu y'ubuyi, hari ibijyanye no gukora sudire cyangwa se kubaza. Ito rero ni inyigisho zihabwa abantu bagendana ubumuga bakuze barengeranye kuja mu mashure y'ibanze. Izo nyigisho nazo zikaba zishyigikirwa n'uburyo buva muri leta buciye bushikiranganji bw'agateka ka Kinamuntu. Muri icyo gihe rero iyo myuga bamaze kugenda bakayiga baca babaha ibikoresho, ivyo bikoresho rero birabafasha kuja gutangura gukora utwo dukorwa tubafasha kwiteza imbere.
Ibyo bikoresho babibaha ku buntu batabiguze?
Oya, babibaha ku buntu ntabwo babigura.
Ari mbese ari ukubatera inkunga ya mbere y'ibanze?
Yego cyane.
Ntiwumva? Bayirangaraho rero.
Ariko hari n'igihe bishika uyo muntu ugasanga ntiyashoboye kugirwa amahirwe yo kuja kwiga iyo myuga. Twebwe mu ishyirahamwe iwacu turagerageza kuraba icyo ashoboye gukora, tugaheza tukaraba nimba turi bumwehe umutahe muto yashobora kudandaza utuntu duke kugira ngo ashobore kwibeshaho, kuko murazi ko kuba mu gisagara cya Bujumbura bitoroshe, ubwiriza kumenya kuriha amafaranga y'inzu kuja gusuma buri munsi uburyo bwo kwiyunguruza tutibagiye na vya bikoresho ufasha ngingo bibafasha gutambuka ivyo byose ugasanga bisaba ko umuntu abwiriza ko bafite icakora kugira ngo ashobore kubironka ariko nubwo ataronka uburyo bukwiye umuntu akongerereza ko ariko nawe yagize icakora.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Nduwimana Anne Marie ayobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga rikorera mu gisagara cya Bujumbura ryitwa Le Vaillant. Kuri telefone dufite Gilbert. Gilbert, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Urakomeye?
Ego, turaho.
Nuko rero Madame Nduwimana Anne Marie aguteza amatwi.
Ego, nshakabazo nashaka namubaze atubwire ukungene ibimuga abagendani wawe ubumuga wabasabikwa mu nama nshingamateka cyabure mu nzego zifata ingingo mu gihugu.
Anne Marie,
ikindi kigira
yego,
ikindi kigira kabiri. Hello,
yego, komeza uvuga akabazo ka kabiri.
Akabazo kagira kabiri, numvise avuga amashyirahamwe atandukanye asanzwe afasha abagendani ubumuga. Nashaka namubwire yuko akwiye kumenyekanisha ayo mashyirahamwe mu makomine agaheza akamenyekana cyane ayo mashyirahamwe ku buryo hariyo abagendani ubumuga benshi bayifuza ariko badashobora kuronka uburyo bwo kumenya ayo mashyirahamwe kugira bayiture ashobore kubafasha.
Niko se Gilbert, bayamenyekanisha gute? Bakoresha ubuhe buryo?
Mu makomine bashoboye kugenda mu mapira ku mutumba bakamenyekanisha ayo mashyirahamwe. Kubera kenshi wumvise niwa telefoni yari ikimuga aho yatangaye akavuga
ntabwo ari ikimuga, ntabwo ari ikimuga n'ugera n'ubumuga
ujyagenda n'ubumuga nuko ni cye nibagira izina ryiwe.
Yitwa Benjamin.
Kuvuga ati yuko sa
yitwa Benjamin.
Benjamin yashoboye kuvuga yuko bamurangire ahantu bakorera ku buryo ashobora kugenda akabitura amagaheza akabatura ikibazo. Wumva yuko n'abandi bariho batanu si uburyo bwo kwakura ni benshi.
Uwo wabisabye ni Ndiyo, ntabwo ari Benjamin wabisabye. Urakoze Gilbert.
Sawa.
Anne Marie ati rero hari abantu bagendana ubumuga bari mu nzego z'intwaro by'umwihariko mu nteko ishinga amategeko.
Reka n'ukuri no kubwira ko gushika kuri ino saha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntabwo hari abantu bagendana ubumuga bari mu nzego zifata ingingo.
Ni ukubera iki?
Nibaza yuko ari uko igihugu cyacu kitarafata nk'amakumbure amasezerano mpuzamakungu agenda abagendana ubumuga ingene abwirizwa gushyirwa mu ngiro. Ariko turashima kuba leta imaze kuyashyira ku mukono. Tukaba turiko turaguma dusaba ko yoshyirwa mu ngiro. Mu matora aherutse twari twaragerageje kuvugana n'abaserukira ubushikiranganji butandukanye ndetse nabo mu biro vy'icegera ca mbere n'icya kabiri ndetse n'icy'umukuru w'igihugu tubasaba ko mu gihe bazotora uyu mwaka w'2015 boraba ingene abagendana ubumuga bashobora guserukirwa.
None ntabyabaye
kuko baradusigurira bamwe ko ibintu bitanditse mu ibwiriza shingiro badashobora kubikorerako, ari nacyo gituma ubwacu tuguma turiko turasaba ko itegeko mperekeza y'amasezerano mpuzamakungu agenga abamugaye leta y'u Burundi yasinye yoshika mu nama nshingamateka kugira ngo noneho abagendana ubumuga bashobore kuronka ivyabagenewe atangorane.
Ni urugamba rurerure rero.
Ubwo cyane ni urugamba rurerure kandi turabandanya kurukurikirana atawe dukomerekeje kandi.
Hanyuma Gilbert kongera ati mukwiye kumenyekanisha amashyirahamwe aho ari hose, ati kuko hari abantu bayakeneye kuyamenya ariko batabizi, aho ngaho wamusubiza iki?
Icyo nashaka kuvuga kuri ibyo byo kumenyekanisha amashyirahamwe, mu ikomine yose abagendana ubumuga aho baba basanzwe bakorera turabasaba kumenyekanisha kuba bajejwe intwaro ibyo bariko barakora. Muri icyo gihe umusitanteri yamenye ko mu ikomine ryiwe hariho ishyirahamwe ry'abagendana ubumuga turamusaba guhimiriza abagendana ubumuga baba bakiri mu gifuri kugira ngo baje hamwe n'abandi. Ni muri iyo ntumbero abagendana ubumuga bashobora kumenyekanisha amashyirahamwe yabo ndetse n'ibyo bakora. Muri icyo gihe rero uwo bakumbure yarasigaye inyuma araheza akamenyeraho ndetse agashobora kwiyunga akaja hamwe n'abandi.
Naho mwebwe ku giti cyanyu mu mashyirahamwe yanyu mukoresha ubuhe buryo bwo kwimenyekanisha?
Twebwe ku giti cyacu nko mu ishyirahamwe iwacu iyo twateguye ibikorwa turagenda tukabimenyekanisha umusanteri w'ikomine cyangwa chef de zone kandi iyo habaye kandi turanamusaba rimwe na rimwe bakaza kutugendera kugira ngo babone ibyo dukora tukaca tubaha n'ubutumwa bwo guhamagara abandi boba bakinyegeye kugira ngo baze dusangire ibikorwa byo guharanira agateka k'abagendana ubumuga ndetse n'ibyo kwiteza imbere.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi Kwizera. Kwizera, wiriwe?
Yego, niriwe neza.
Urakomeye rwose?
Ndakomeye cyane, nta kibazo. Nk'uko bisanzwe ni Kwizera Elize, ndi hano igisha mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mbogo. Twebwe rero hano umwana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku byerekeye n'abantu bafite ubumuga ubwo aribwo bwose barafashwa mu buryo bwose, yaba mu buryo bw'amikoro barafashwa, ndetse n'abashobora kuba bafite ubumuga bashobora kuba bavurwa bakaba banakira, nabwo ubwo bufasha buraboneka ku buryo tubafasha bakavurwa bagakira. Nabo n'abafite ubumuga buba budashobora gukira turabafasha, ndetse ukabona ko hari ibintu byiza cyane mu gihugu cyacu, kuko abantu bafite ubumuga tubafata neza kandi tukabitaho kugira ngo bakomeze babone ko nabo bakifite ubuzima kandi ko nabo bakiri abantu nubwo baba bamugaye, ariko tukabafata neza. Hanyuma
niko se Kwizera, tukiri aho ngaho mushobora gufatanya n'abantu bagendana ubumuga bo mu Burundi gute?
Twebwe icyo twabafasha abantu baho ngaho mu Burundi, kuko nabyumvise hari abantu bagiye bafite ibibazo bikomakomeye by'ubumuga, twebwe icyo twabafasha ni uko mwadufasha nk'Ijwi rya Amerika, mukabasha kuba twabona nimero zabo ku buryo twabona ubufasha twabona kugira ngo turebe niba ari amafaranga, turebe uburyo twayabohereza, kuko ariko twabonye inzira twabinyuzamo natwe.
Noneho ufite agapapuro n'agakaramu?
Agapapuro n'agakaramu ndabifite.
Noneho nimero ya Nduwimana Anne Marie uyobora ishyirahamwe Le Vaillante ry'i Bujumbura ni 257 nyine kode y'i Burundi.
Ego.
79
901
71 763
763.
79 901 763.
Yego rwose, murakoze cyane.
Ariko hari kandi warugiye kuvuga mbere yuko nkubaza uko mwafatanya n'abafite ubumuga bo mu Burundi.
Akandi kabazo nashaka kugira ngo menye nanjye. Nashakaga kumenya ese abo bantu bafite ubumuga aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, ese nta bundi bufasha igihugu cy'u Burundi cyaba kibagenera nk'uko hano mu Rwanda bimeze, cyangwa se nta bundi bufasha babona ku buryo kuko hari abantu bamugara ugasanga bashobora kuba bavuzwa bakaba banakira, ese nta bundi bufasha babagenera kugira ngo abantu nk'abo ngabo bafashe babe babasha gukira ubumuga baba bagiye bahuye nabwo?
Anne Marie, nagusubize rero.
Halo.
Yego.
Nimba numvise neza, uyo muturage wo mu Rwanda arambagije nimba i Burundi dufite abandi bantu bashobora kudufasha kwivuza kugira ngo kumbure ubumuga umuntu aba afise ngo hari igihe bushobora guhera cyangwa bukagabanuka. N'i Burundi kwivuza biracyari ikibazo gikomeye cyane.
None se ubwo muzakibonera umuti gute?
Niko turakora ibishoboka byose mu kwereka abajejwe gufata ingingo mu gihugu, tubereka ko ikibazo cy'abantu bagendana ubumuga atari icy'ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu bwonyine. Aho turasaba ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nabwo bwabwirizwa gufata mu minwe ibibazo bijanye no kuvuza abagendana ubumuga, kuko hari igihe usanga ari indwara zishobora kuba zavugwa zakurikiranwa n'ubwo bushikiranganji. Turasaba kandi n'abajejwe ikibazo abajejwe ubushikiranganji bw'indero mu gihe bariko barakurikirana abana ku mashure, naho nyene bashobora kubona ingorane z'indwara cyangwa z'ubumuga abo bana bafise bakaca bamenya ingene bashobora kubakurikirana mu bijanye no kuvugwa. Aho turavuga kandi nko mu bushikiranganji bujanywe gukurikirana ibijanywe n'inkino, nabwo nyene mu gihe bwafashe mu minwe ikibazo cy'abagendana ubumuga ushobora kumenya ingene ushobora kuvuza umukinyi agendana ubumuga mu gihe yagize ingorane y'ubumuga cyangwa iyindi ndwara isanzwe. Aho tugahita tutibagiye rero no guhimiriza umuntu wese mucajejwe kugira ngo ibijyanye n'ubuzima bw'abagendana ubumuga bushobore kumbure gukurikiranwa nk'uko abandi barundi babaye.
Ese uvuze umukinnyi ugendana ubumuga, hari ikipe iriho aho ngaho mu Burundi yariyo yose igizwe n'abantu bagendana ubumuga?
Ego cyane, aha mu Burundi turamaze kugera ku migwi itari mike y'abagendana ubumuga bw'amaguru, abo bita za handicapé physique. Ese no mu kwezi kw'indwi twaraje gukina ngaho mu Rwanda, ekipe yaserukiye abahungu n'iyaserukiye abakobwa.
Mwaratsinze?
Oya, ntitwashoboye gutsinda. Ariko twarashoboye kwitaba, nubwo twari twaje tuvuye mu gihugu tumaze igihe turi mu ngorane z'umutekano muke.
Gukina n'ubundi nibyo byangombwa.
Hariho n'imigwi y'abakinnyi bafite ubumuga bwo kutabona. Hariho n'imigwi w'abakinnyi bafite ubumuga bwo kutavuga. Ndetse n'abana b'abakehabwenge barafise imigwi yabo bakiniramo umupira wa football. Iyo mikino yose rero ihari, turasaba ko ishigikirwa kugira ngo mbere dushobore gutera imbere. Nari nibagiye hariho n'abahungu abatrete nabo nyine turabafise bagendana ubumuga. Harimo n'umaze guseruka mu nkino mpuzamakungu.
Nuko rwose.
Yego.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Dufite abandi bantu babiri bategereje kuri telefone, nagira ngo mbasabe bavuge utuntu tugufi kubera ko igihe kiragiye. Reka duhamagare Jean Bosco. Jean Bosco, wiriwe? Jean Bosco, ntabwo tukumva neza. Jean Bosco, uratubabarira, ntabwo tukumva neza. Radio Ijwi ry'Amerika, duhamagare Louis. Louis, wiriwe?
Wiriwe neza.
Urakomeye Louis?
Ego, ndakomeye, ndashima.
Wavuga akantu gatoya kihuse kuko igihe kigiye.
Ego. Mugitangura ikiganiro mwavuze ku bantu ko tutokwitiranya abagendana ubumuga hamwe n'ibimuga. Itandukaniro ryo bari rihehe? Hama kandi gatoya, bana gufasha ubundi ni mu mutima. Burya biragoye kuba umuntu yavuga ngo reka adeblokike nimba yogira virema cyangwa nimba yotanga, mugabo atabanje kumenya ntuzenya aho bakuru uburyo bobo andetaye ntisinagerageje kubitahura neza.
Urakoze cyane Louis. Anne Marie, wabyumvise rero?
Yego.
Nashaka
namubwire itandukaniro riri hagati y'umuntu agendana ubumuga n'ikimuga.
Yego.
Umuntu agendana ubumuga murumva ko ari umuntu, n'umuntu afise akaranga k'abantu ndetse yaremanywe agashusho k'Imana nk'abandi. Ariko murumva ko afite igihimba kimwe cyagize ingorane kikamutuma adashobora kurangura ibyo yifuza ku rugero rumwe n'abandi. Iyo ni isiguro y'umuntu agendana ubumuga. Ariko ikimuga, icyo bita ikimuga, ni kijo cy'inkono yamenetse, kimwe bashobora gutereka nk'ahari inyuma bakaza barakuburiramo umwavu kikaguma hari inyuma, nta kindi kintu gishoboye. Ntigishobora kuba cyobika n'amazi kubera ko kiba cyaramenetse, ntigishobora kuba cyoteka ndetse n'ivyo kurya kubera ko bagifundikira, ntigishobora mbere no kuba bokibikamo ibiharage kubera ko gifise itarahanyutse umunwa, ntigifise ntigimeze neza ngo gishobore kubika ibintu bimeze neza, donc ivyagenewe ko kibika. Murumva rero niryo tandukaniro rihari,
kandi ni tandukaniro rikomeye.
Rirakomeye cyane, kuko murumva ikimuga deja uba wamaze kumwitiranya n'ikintu, ariko umuntu agendana ubumuga murumva ko ari umuntu afise amateka n'amategeko nk'abandi.
Ndibwira yuko Louis asobanukiwe kuri ako kabazo, noneho rero afite n'akandi ati gufasha ni ku mutima, ati kugira ngo umuntu abe yabafasha ba yabatera inkunga akwiye kumenya aho mukura imfashanyo za mbere na mbere, mbese ukuntu mubayeho. Aho ngaho hari icyo wahavugaho?
Icyo namubwira, nimba hari ikintu yoba yifuza gufasha akaba akeneye kumenya aho dukura uburyo butuma kumbure tubaho cyangwa dushobora gufashanya n'abandi, nibaza ko nawe nyene yoturondera akatwegera tukavugana tukamwereka aho dusanzwe dukura uburyo canke mbese ibyo dukeneye ko natwe badufasha.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ahangaha nanjye nakongeraho yuko bene aya mashyirahamwe ntabwo ari amashyirahamwe afite amikoro menshi, afite akura amafaranga menshi, akenshi ni amashyirahamwe nyine twese dutera inkunga uko dushoboye, mu rugero dushoboye. Ubwo rero nyine nk'uko Louis abivuga ati gufasha ni ku mutima, ndibwira yuko buri muntu wese afite umutima ufasha, kubera yuko burya nta n'umuntu udakenera gufashwa. Ndabeshya hano Marie?
Oya, nuko n'abatagendana ubumuga duhora tubona bakenera gufasha, ndetse n'ibihugu hari igihe twumva byaronse ifashanyo zijyanye n'uburimi n'ubworozi, zijyanye no kukinga indwara z'ibyaduka, zijyanywe ndetse n'ibijyanye no kubaka amazu ya kijyambere n'abindi n'ibindi. Murumva ko abagendana ubumuga atari bo batogira uruhara mu gushigikira.
Reka rero nibutse abantu telefone yawe wabihereye, kuko gufasha ari ku mutima, noneho bazagushaka bafite umutima wo gutera inkunga, wo gutera inkunga abandi bantu, kuko nk'uko tumaze kubivuga na Anne-Marie nta udakenera buryo guterwa inkunga. Telefone rero ya Nduwimana Anne-Marie ni 79 971 963 Nshuti zacu rero nagira ngo rwose mumfashe dushimire byimazeyo Nduwimana Anne-Marie, umutegarugori, ni umukenyarwanda umutegarugori, umukenyezi mu kirundi uyobora ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga rikorera mu gisagara cya Bujumbura ryitwa Les Vaillantes. Twaganiraga rero ku bibazo, ku buryo abantu babaho iyo bafite ubumuga. Anne-Marie, ndagushimiye cyane.
Urakoze cyane kuba wanyiyumviriye.
Yego.
Hanyuma n'ikindi gihe muzoshaka ko tubaha ibyiyumviro byubaka byofasha abagendana ubumuga kubaho, muze muduhamagare.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu.
Gira beza urukundo rumwe ruheza ababo bakabifuriza neza ayabatarababo bakabaheza mu mwiza yamara nibatewe kwinyuza kuko atagiti kibi chamabiza se ikangure niko arageze ikangure ugumu agaze ivyo bakubeshe biramaze ako gateka kawe kiyegereze bamwe muribo umva bavuga imana ari kwitamba muzabonama bagasenga ibiki kwa mana hamangwi neza bibaha yorama bakibaza kwayo mahoro babona aramwarama ikangure iko harageze ikangure ugumu hagaze ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze baze haruvuga ngwarondera mahoro agakoresha ikinyoma agakoresha ingo ingana sasika ibyo mumenye nta ikinyoma chatsinzi kinyoma tarukuri nahi nabi atsinzi n'abatari neza haye yamara nibatewe kwinyuza kuko atagiti kibi chamabiza se ikangure niko harageze ikangure ugumu hagaze ivyo bakubeshe biramaze agateka kawe kiyegereze.